ni Sauti ya Amerika. Isuja Amerika mukirundi no mukinyarwanda Washington DC niwe neza ntwite mu bigeza matwi muri kumwe na Fidel Niyonga bonda bayikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha mu gwisebe rujejwe kumenya kuri no kurekuriranira kubwikanya bwakozwe mu Burundi uriko urakoresha uruganda rw'imisiriri kuva kuri wa kane untara ya Ngozi
nibyirwa bifasha abakomiseri n'abakozi bo mu gwisebe ingene bitegura gukora mu gihugu ni byigwa cyane cyane twashatse ko bamenya
uwo ni Pierre Kavenda yicariye umukuru w'umugwi w'igihugu Sever mu Burundi ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira mu Rwanda. Sena yaronse umuyobozi mushasha Augustin Iyamuremye akaba amaze kurahira kuzokubahiriza amabanga asabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu mu Burundi. Imigambi imwe ikorera mu Burundi bishima kugena amatora yimirize kuba mu mwaka uza ariko arategurwa. Incamake y'amakuru tugira tubashikiriza mu kanya. Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yasabye uno munsi kuwa kane Perezida w'igihugu cya Turukiya Recep Tayyip Erdogan kubahiriza agahengwe mu ntumbero yo guhagarika ibitero igihugu ciwe kiriko gikora ku banywanyi abagwanyi b'abakurde mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Ibi haruro bitaratangazwa icese mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka yabaye mu gihugu cya Mozambique ku munsi wa kabiri w'indwi zerekana intsinzi ikomeye y'umugambi uri ku butegetsi Frelimo na Perezida Felipe Nyusi. Ngaha muri Amerika umushinga amateka Elijah Cummings yari afise uruhara rukomeye mu nama nshinga amateka ku bijanye n'itohoza ririko riba ku byaha vy'uko Perezida wa Amerika yoba yarakoze ku bijanye na dosiye y'igihugu cya Ukraine yitavye Imana no munsi wa kane afise imyaka 68. Ido ni ido rero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yasabye uno munsi wa kane Perezida w'igihugu cya Turukiya Recep Tayyip Erdogan kubahiriza agahengwe mu ntumbero yo guhagarika ibitero igihugu ciwe kiriko gikora ku bagwanyi b'abakurde mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Turukiya yatanguye ivyo bitero inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump akuye inteko nka zose za Amerika mu buraruko bwa Siriya. Icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence aherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo hamwe n'umuhanuzi mu vyerekeye umutekano mu biro kwa Perezida Robert O'Brien babananye uno munsi wa kane na Perezida Erdogan ku mugwa mukuru wa Turukiya Ankara. Muri ico gihe Perezida Trump abandanya kuvuga ko ataruhara afise mu bitero Turukiya iriko ikora muri Siriya. Ivyo bitero bigenewe gutuza abagwanyi b'abakurde mu bice biri ku rubibe rwayo na Siriya. Perezida Trump yatangaje ku munsi wa gatatu ko niyo Turukiya itahagarika ibitero biri kikora muri Siriya ibihano Amerika iri kifatira Turukiya izogira ingaruka atako zivugwa ku butunzi bw'ico gihugu. Perezida Trump aza yaradugije amatagisi ku vyuma vya Asie bituruka muri Turukiya. Yarahagaritse kandi ibiganiro ku masezerano y'ubudandaji na Turukiya y'agaciro k'imiliyaridi ijana y'amadolari. Yamara Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yiyemeje ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe kizobandanya ibitero mu buraruko bwa Siriya. Bitekanijwe ko Perezida wa Turukiya agira urugendo mu Burusiya kuganira na mugenzi we Vladimir Putin mu gisagara ca Sochi inyuma y'uko abonanye n'abategetsi ba Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko abakurde bakoranye na Amerika mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwoba ba leta ya Kiislam mu buraruko bwa Siriya bonyine ubwabo atari abamalayika. Atangaje ko umugwi PKK w'abakurde urusha iterabwoba leta ya Kiislam. Abategetsi b'igihugu cy'Ubwongereza n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaza ko bashitse uno munsi wa kane ku masezerano ku isubigwamwo ry'ingingo z'amasezerano yo kuva k'Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko ari amasezerano akomeye cyane ku gihugu ciwe. Mu butumwa kuri urubuga Twitter yatangaje ko inama nshinga amateka y'Ubwongereza yotegereza kwemeza ayo masezerano ku munsi wa gatandatu kugira leta ishimikire ku bindi bibazo nyamukuru. Umuyobozi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Jean-Claude Juncker yatangaje ko impande zose zifuza kugira aho zihuriye inyuma y'imyaka itatu y'ibiganiro. Yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter uno munsi wa kane ko ahari ugushaka amasezerano ashobora gushikwako ngo bakaba ari ivyo bakoze. Janke avuka kwa masezerano yashizwe ko yuzuriza impande zose asabye ibindi bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gushigikira aya masezerano mu gihe abategetsi ibivyo bego bahuriye Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi no Moscow kane biteganijwe ko ubwongereza buvukese mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2019. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umushingamateka Elijah Cummings yarafise uruhara rukomeye mu nama nshingamateka ku bijanye n'itohoza ririko riraba ku vyaha Perezida wa Amerika yoba yarakoze ku bijanye na dosiye y'igihugu ca Ukraine yitavye Imana no musiko wa kane afise imyaka 68. Ibiro vyiwe vyatangaje ko Cummings yitavye Imana bivuye ku bibazo vy'amagara yiwe yaramaranye igihe kirekire. Elijah Cummings yabwiye ikinyamakuru muryango wiwe bwiye ikinyamakuru Baltimore yabwiye murantunga ikinyamakuru Baltimore Sun mu mpera z'ukwezi kw'icyenda muri uyu mwaka ko ariko agira imitende nyuma yuko yibagishije amenyesha ko yari afise imigambi yo kuba ari Washington igihe inama nshingamateka yari kugaruka ku mirimo yayo muri yindwi. Elijah Cummings aturuka mu gisagara cya Baltimore mu ntara ya Maryland yari ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe kugenzura imirimo ya leta. Uwo numwe mu migwi ifise uruhara rukomeye mu itohoza ku vyaha Perezida Trump ashobora kuba yarakoze ku bijanye na dosiye y'igihugu ca Ukraine imbere y'uko aza mu nama nshingamateka ya Amerika mu mwaka w'1996. Elijah Cummings yarangije amashure yiwe kuri kaminuza ya Howard University i Washington DC na kaminuza ya University of Maryland mu gisata c'amategeko. Yarabaye umushingamateka mu nama nshingamateka ya leta ya Maryland. Yamaze ubuzima bwiwe mu mabanga yiwe afasha abanyagihugu abaserukira abafasha kwisununura mu buzima bwabo. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ibiharuro bitaratangazwa icese byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabashingamateka yabaye mu gihugu cya Mozambique ku munsi wa kabiri w'indwi serikali insinzi ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi Frelimo na Perezida Felipe Nyusi. Ivyo vyatumye bamwe mu bakurikirana ibintu bagira amazinda ku kwizigirwa kw'amatora yabaye ku munsi wa kabiri muri Mozambique bagabisha ko insinzi n'amajwi menshi cyane y'umugambwe uri ku butegetsi Frelimo bishobora gutuma umutekano muke ubandanya mu gihugu. Umugwi w'igihugu cyaje amatora muri Mozambique nturashikize cyose byavuye mu matora. Imara runi kw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu muri Mozambique rubona ko Perezida Nyusi azotsinda n'ibice 71% vy'amajwi mu gihe ubahiganwa ayobora umugambwe utavuga rumwe na leta Renamo Osufo Momade afise ibice 21% vy'amajwi gusa. Bisa n'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo uri ku butegetsi kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1975 uzotsindira ibibanza byinshi mu nama nshingamateka. Uwo mugambwe ubonwa kandi ko ushobora gutsindira nka byose mu bibanza 10 by'ababuramatari mu gihugu. Insinzi ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo igiye kuba naho uwo mugambwe wahiganywe bikomeye n'umugambwe utavuga rumwe na leta Renamo mu gihe cyo kuyamamaza. Indorerezi z'umuryango w'ubumwe barekuriwe gukurikirana igikorwa cyo guharura amajwi. Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikira ku rubuga Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda hose na yaronse umuyobozi mushasha Augustin Yamuremye amaze kurahira ko zo kubahiriza amabanga asabwa nibwirizwa shingiro ry'igihugu. Perezida w'Urwanda Paul Kagame niwe yayoboye ibirori ivyo kurahiza abasenateri bashasha 20 mu nama nshingamateka i Kigali. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi niwe adushikiriza iyi nkuru.
Nyuma yo kurahirira imbere y'umukuru w'igihugu, abasenateri bashya bahise bitoramo abazabayobora. Abasenateri bahundagaje amajwi kuri Dr. Iyamuremye Auguste, abariwe muyobozi wa Sena y'u Rwanda. Mu ijambo rye, Senateri Iyamuremye Auguste yashimye umukuru w'igihugu ku cyizere yamugiriye akamushyira mu basenateri bane yihitiyemo ubwe. Yavuze ko atazamutenguha. Perezida wa Sena mushya yavuze ko bazakora uko bashoboye bagateza igihugu imbere.
Igihugu cyacu gifite umuvuduko uri hejuru. Iyo bavuze Sena, abantu bumva ko ari abantu bakuze bagenda gahoro. Tuzihuta kandi tujyane n'igihe, dushishikazwe mbere na mbere n'ejo hazaza. Tuzirikana ko igihugu cyacu kigizwe n'urubyiruko.
Mukuru w'igihugu wakiriye indahiro y'abasenateri bashya mu ijambo agejeje ku bari bamaze kurahira, yashimye abasenateri bacyuye igihe, avuga ko aribo batangije umurimo abashya bagiye kuzakomerezaho. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko gukorera igihugu ari amahirwe umuntu aba abonye, ko ayo mahirwe akwiye gukoreshwa neza. Perezida Paul Kagame yabwiye abasenateri bashya ko umurimo wabo atari ugutora yego cyangwa oya ku mategeko baba bagejejweho.
Umurimo wanyu rero ntabwo ari gutora no gutorwa gusa yego cyangwa oya ku mategeko abagezwaho, ahubwo ni ukureba ko Abanyarwanda babona ibyo bakeneye kandi bakwiye kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri iyo nzira y'ibikorwa byose muzamukora.
Nk'uko bikunze kumvikana mu mbwirwaruhame umukuru w'igihugu ageza ku Banyarwanda, yongeye kugaruka kandi ku mutekano. Perezida Kagame yavuze ko nubwo abawushinzwe by'umwihariko bahari, ariko ku mutekano ureba buri wese.
Nubwo dufite abacunga umutekano rero, inshingano y'umutekano ni iya buri wese. Abarahiye, abatarahiye, abari hano muri iki cyumba, muri inteko, abari hanze, mu ruhare dukwiye kugira nibyo bitugejeje aho turi ubu ngubu. Ndibwira ko ntabwo turagera aho tujya, ariko turi mu nzira nziza. Ni ngombwa rero ko dukomeza kubyishyiramo, tukumva ko ari ibyacu, ndetse tukabishyiramo imbaraga zose dufite.
Senateri Iyamuremye Auguste ugiye kuyobora Sena mu gihe cy'imyaka itanu, yungirijwe na Madamu Nyirasafari Esperance wari usanzwe ari Minisitiri w'Umuco na Siporo, na Madamu Rivera Mukabaramba wari Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Iyamuremye Auguste watorewe kuba Perezida wa Sena y'u Rwanda ni umugabo w'imyaka 73 y'amavuko, akaba yari asanzwe ayobora urwego ngishwanama rw'inararibonye z'Igihugu. Amenyerewe muri politiki y'u Rwanda nk'umwe mu bagize ishyaka rya PSD. Yakoze imirimo myinshi inyuranye kuva mu mwaka 1990 kugeza mu 1992, yabaye prefet wa prefecture ya Gitarama. Kuva mu 1992 kugeza mu 1994 yari umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu gihugu. Kuva mu 1994 kugeza mu 1998 yabaye minisitiri w'ubuhinzi. Kuva mu 1990 kugeza mu 2000 aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mu mwaka 2001 kugeza mu 2003 yari depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Mu Burundi migambwe imwe imwe ikorera mu gihugu ndishima kugena amatora yimirije mu mwaka uza ariko arategurwa, ni mu gihe ibona ko iri kwirakumirwa mu mugwi uyategura. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Intonde zifata kibanza z'abagize imigwi itegura amatora makomine sesi zashyizwe habona kuri uyu wa kane. Imigwi igizwe n'abavuye mu migambi itandukanye, mu mashyirahamwe hamwe no madini, uretse Kiliziya Katolika itashimye gutanga intonde nk'uko Seni bivuga. Ariko imigambwe imwe imwe iridogwa ko atabantu babo bahawe ikibanza. Umuvugizi w'umugambwe Sawanya for the Wolf Fenias Nigaba atanga akarorero ko nko mu ntara ya Cibitoke na Gitega atamunywanyi wabo n'umwe ari muri iyo migwi.
Igitega hariho amakomine 11, ni kuvuga abantu 55. Frodebu yaronse ubusa. Mu Cibitoke hariho amakomine 6, ni kuvuga abantu 30. Frodebu yaronse ubusa. Tugiye mu Kirundo, Frodebu yaronse umuntu umwe. Tugiye imakamba, Frodebu yaronse umuntu umwe aho ni ku bantu 30. Umva rero uri kuraraba muri rusangi nta karusho karimwe ahubwo twasubiye inyuma cyane kuko kubona intara yose irimo abantu 55. Frodebu ifiseho abatwara umuganwe na manama izubari bose babizi. Tukabura n'umuntu numwe. Twe gundi Frodebu tataka gasuzuguru.
Ku gasaha nya Frodebu abantu baharugwa ku bice 50% bahawe ikibanza mu migwi itegura amatora. Nabo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi Phineas Niga bavuga ko ivyo ari kimwe mu bimenyetso vyerekana ko amatora ariko arategurwa nabi. Hagataho manama yakozwe mu gihugu n'abarongoye CP mu ntara amashirahamwe n'abanyamigambwe bari basavye ko batosubira gukumirwa nk'uko vyakozwe mu ma CP. Staff Beatrice arongoye umugambwe hanake mu gisagara ca Bujumbura.
Jenzi mu makomunike yose mwatanze muri seni mwavuze yuko abatashikiriwe muri sepi ke muzokora tule mwaye possible muri sepi bagashikirwa none nyakubahwa mwe murongo yisepi ngai Bujumbura none mu mugambira nake muri sepi nukuri ntwarote twaronta abantu babiri nuwa kabiri mwaje mu mukura je nashaka ndarasabe ndabinginze ukimega mwe tete turangana nukuri muriko muracagura nimutuye mfite mwatugize muri sepi.
Umugwi ujejwe gutegura amatora mu gisagara ca Bujumbura wari wijeje imigambwe y'itoga ko izokwibukwa ku rwego rw'amakomine. Terence Bizimana arongoye CP mu gisagara ca Bujumbura.
Twebwe kwitwerekeye tuzogerageza ku buryo atamugambwe wihariza ibanza bibiri kuko dushe na ibanza bikeyi ku bantu benshi gasiga isani kinini tuzogerageza kugira bose uburonka ronka ariko nta uzoronka ibanza benga ibiri.
Umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu aragaruka akavuga ko imvugo itabaye imyiro. Phineas Nigaba abona ko umugujejwe gutegura amatora seni ofisi ntumbero yo kutazoshimisha abarundi bose.
Kabaye akamara maza rero ibyo bavuze ntibyajyanye n'ingiro ahubwo byabaye bibi kurusha. Bigacya byerekana rero ko aya matora ari kategurwa nabi kubera ko imigwi igeje kuyategura ari imigwi usanga itumvikanywe ko ari imigwi usanga ihengamiye ku mugambo uri ku butegetsi ari imigwi ubona ko ari imigwi yateguwe kugira ngo ikore igikogwa runaka gishira gushimisha ababatumye. Twebwe rero mu mugambo Sawanya Frodebu ibyo bintu turaje yamirije kuko amatora naye abarundi bose kandi ikumirwa mu gihugu cy'u Burundi twame tubona ko ari ikintu kibi cyane. Rero twagomba kubitira akagohe urya mugiye gutegura amatora ku rwego rw'igihugu. Iyo bavuze ikintu bategereza kugikurikiza. Ubu rero biraboneka neza ko amatora ariko ategurwa nabi n'ibizova mu matora izova mu bituma abantu batabyizera kubera ko atacyizere cyabonetse mu ntango.
Nubwo biruko abanyamigambwe bavuga ko iryo kumirwa ritabaca intege zo kujya ku rubuga igihe cy'amatora. Amakuru dukesha isoko ryacu nuko abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine sesi bazokwerekanwa ku mugaragaro kuri uno wa gatanu. Kuri uyu munsi nyene akaba ariho imigwi itegura amatora mu ntara sepi izoheze ikagira icishikirije.
Urakoze niari Desire dusomera inkuru radio ijwi rya Amerika ryateguye gifatanije n'abanywanyi baryo mu Burundi. Tukiri mu Burundi umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kurekuriranira ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu gihugu watanguje uruganda rw'iminsi ibiri mu ntara Ngozi rugenewe abakomiseri hamwe n'abakozi b'uyo murwi. Pierre Clavenda yicariye awurongoye yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira intumbero y'ibikorwa yatunganije.
Ni vyigwa bifasha abakomiseri n'abakozi b'umugwi sever ingene bitegura gukora mu gihugu. Ni vyigwa cyane cyane twashatse ko bamenya mbega gutohoza ukuri bigenda gute iyo uri imbere y'abantu bakomeretse ku mutima bashikiwe n'amakuba. Hari ikindi kigwa cyerekeye kumenyesha amakuru ubwira abarundi n'amakungu. Icyo kigwa nacyo nyine kiri ku rutonde n'ibyerekeye gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Turahari umwanya abakomiseri cyanke abakozi kutubwira ibyo baciyemwo byabakomerekeje kuko nabo nyene n'abarundi.
Nagiye guhera kire ngo kingana n'umwaka umurwi wanyu utanguye gukora murashaka kutubwira isemo mumaze gushika ko turazi ko mwabandanirije ku semo ryari ryamaze gukorwa n'umurwi mwasubiriye ibikorwa mubona mwishimiye umurwi wanyu umaze kurangura n'ibihe gushika.
Ibikorwa twoshira imbere uno munsi turetse ibyakozwe n'abo twasubiriye mvuge bishasha mvuga nti tumaze iminsi dukorera mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza muri komine Muhuta mu Rumonge Imabanda muri Makamba aho tumaze iminsi twakorera turaba mbega ibinogo byatawemo abantu tumaze gukorera ko ibyo kiriho abazwi dushobora gukorera ko mu minsi mikeya kuri izo ntara n'ayo makomine nagiye kudondagura tuzoshikiriza novuga nti icegeranyo n'icegeranyo bwa mbere kija mu nzego nta handi kija hanyuma tubandanye dutohoza ukuri kuko abarongoye intara n'amakomine muri ino minsi n'abenegihugu basanzwe uko babonye ibinogo byatawemo abantu baguma baduhamagara natwe tubajayo gutohoza mu gisagara cya Bujumbura hari ahantu tugira dukorere yitwa mu Kamenge aho hari isoko yo mu Kamenge twarakoreye n'ahandi mu ishyirahamwe ryitwa Metarusa hatowemo amagufa abishwe bahambwemwo
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kumenya abishwe muba mu murwi wanyu mufite ubuhinga bwo gushora kuraba nk'amagufa ibisigarira by'abantu mukamenya abo bantu abari bo
Uburundi bwacu no Burundi igihugu gitoya hanyuma ubutumwa igihugu cyadushinze no vuga nti buragoye kandi bworoshe buragoye iyo ugiye ahantu ugasanga abantu benshi bahaba barashaje barapfuye cyane barimutse nushaka kuronka icabona kikiriho cyabonye ibyabaye ubwo butumwa kandi buroroshe iyo ugize Imana ukajya gukorera mu ntara mu ikomine hari abantu bacitse ku icumu hari imiryango yabuze abantu ari byabaye kera akarerero mu 1922 ari byabaye mu 1988 ari byabaye mu 1923 n'imyaka yakurikiye mu by'ukuri iyo uronse abantu bakiriho barakubwira ibintu byagenze hari naho twimba mu binogo tugasangamwo impuzu ibirato z'abatawe mu binogo hanyuma babo bakabimenya ariko ikintu cyoroshe cyoco nuko ku mutumba muri karitsiye imwe yose abantu kumenya bapfuye baba ngaho byoroha gusumba
Tatizi bya Amerika Washington DC Bwongereza n'umuryango w'umwe bw'Uburayi bashitse ku masezerano ategekanye uko Bwongereza buzova muri uwo muryango Nguru yidonido turashikizwa n'umenyesha makuru wacu Venice Nshimiyimana ari mu biro by'ijuru rya Amerika Londres mu Bwongereza
Bavugana n'abanyamakuru Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson na Jean-Claude Juncker President w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaje ko amasezerano yagezweho ari amasezerano meza abereye impande zombi uyarebeye hafi ubona ko asa nayo Theresa May yari yarashyizeho umukono yateganyaga ko Ubwongereza buzakomeza gukurikiza amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugeza mu mpera z'umwaka wa 2020 kugira ngo ubu ubucuruzi budahungabana uburenganzira bw'abaturage bakomoka mu bihugu by'Uburayi bari mu Bwongereza buzubahirizwa kimwe n'ubw'Abongereza baba mu bihugu by'Uburayi kandi Ubwongereza bukaba buzishyura miliyari hafi 35 z'amadolari kubera ko zivuye mu muryango ikintu rero cyahindutse nuko Irlande y'Amajyaruguru izakomeza gukurikiza amasezerano y'ubuhahirane y'umuryango w'Uburayi kandi nta gasutamo izashyirwaho hagati y'Ubwongereza na Irlande Jean-Claude Juncker président w'umuryango umwe bw'Uburayi yavuze ko amasezerano yagezweho arengera ubusugire bw'ikirwa cya Irlande.
Wageze ku masezerano ikaba bivuga ko nta mpamvu yo kongera igihe cyo kuva mu muryango w'Uburayi aya ni amasezerano adafite uwaryamiye ni ikimenyetso cyerekana ko kwiyemeje gushaka ibisubizo ni amasezerano atangiye ihumure mu gihe Brexit iteri igihirahiro arengera abaturage bacu kandi akarengera amahoro n'ubusugire ku kirwa cya Irlande
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson nawe yavuze ko amasezerano yagezweho abereye impande zombi, yifuza ko abanyapolitiki bashyira hamwe kugira ngo bazayemeze babinyujije mu nteko nshinga amategeko izaterana ku wa gatandatu. Yagarutse kandi ku kibazo cya Irlande y'amajyaruguru, amasezerano akaba ateganya ko izakomeza kuba irembo ryinjira mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Ubwongereza bukaba bwiyemeje ko butazaca amahoro ibicuruzwa byinjiriye muri Irlande y'amajyaruguru igihe cyose bizaba bitagamije koherezwa mu Bwongereza. Minisitiri w'intebe Boris Johnson yishimiye akomeje amasezerano yagezweho.
I do think that this deal represents a very good deal both for the EU and for the UK, and it's a
ndemeza ko amasezerano ari meza ku Bwongereza no ku muryango w'umwe bw'Uburayi. Amasezerano adafite uwaryamiye kandi agaragaza ko impande zombi zayitondeye. Kuri twebwe birasobanura ko tuzuzuza inshingano zacu tukava mu muryango w'umwe bw'Uburayi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10, kandi Irlande y'amajyaruguru n'utundi duce tw'Ubwongereza tukazabigiramo uruhare, tugasinya amasezerano yo guhahirana ndetse tukohereza ibicuruzwa byacu hirya no hino ku isi.
Northern Ireland and every other part of the UK can take part not just in free trade deals, offering our tariffs, exporting our goods.
Ariko ranasobanura ko nk'Ubwongereza tuzafata ibyemezo bitureba, dushyireho amategeko yacu, ducunge imipaka yacu, ifaranga ryacu n'imitegekere y'igihugu cyacu.
About our laws, our borders, our money, and how we want to run the UK.
Amasezerano yashyizweho umukono ariko ntavugwaho rumwe n'Abongereza. Jeremy Corbyn uyobora ishyaka rya Labour ritavuga rumwe n'ubutegetsi yagaragaje ko amasezerano yashyizweho umukono abangamiye inyungu z'abaturage.
This is a day where the Prime Minister seems
uyu munsi n'ubwo baravuga ko yasinye amasezerano n'umuryango w'Uburayi, amasezerano ataduha ubwisanzure bwo kwinjira no gusohoka mu Bwongereza no muri Irlande kubera ko ashyira agasutamo mu nyanja ya Irlande. Ikindi ni uko ntacyo aya masezerano avuga ku bibazo twagiye tugaragaza mu gihe cya Theresa May, kandi Boris Johnson arashaka kwihuta cyane ku buryo tubona ariya masezerano aganisha igihugu mu matage no gushaka kwegurira umutungo w'igihugu ibigo by'Abanyamerika. Uko bimeze rero, ntabwo dushobora gushyigikira aya masezerano, kandi tuzabigaragaza mu nteko ku wa gatandatu. Kandi rero sinemeza ko abo bari kumwe muri leta mu ishyaka DUP bamushyigikiye kimwe n'abadepite bo mu ishyaka.
Ishyaka DUP kandi rishyigikiye leta ya Boris Johnson rivuga ko ridashobora gushyigikira ariya masezerano uko ateye kubera ko rivugwa ko abangamiye inyungu z'abaturage ba Irlande y'amajyaruguru. Biteganijwe ko hazashyirwaho akanama kagizwe n'impuguke z'Ubwongereza n'iz'umuryango w'Uburayi kugira ngo kemeze ibicuruzwa bigaragara ko bizacururizwa ku masoko y'i Burayi, bityo Ubwongereza bukazajya bufataho imisoro ariko igahabwa umuryango w'Uburayi. Uko biri kose, aya masezerano agomba kubanza kwemezwa n'abadepite bazaterana ejo bundi kwa gatandatu. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Ibera ko dusezerana dusubira tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yasabye uno munsi kwa kane Perezida w'igihugu cya Turikiya Recep Tayyip Erdogan kubahiriza agahengwe mu ntumbero yo guhagarika ibitero igihugu ciwe kiriko gikora ku barwanyi b'abakirido mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Turikiya yatanguye ivyo bitero inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump akuye inteko nka zose za Amerika mu buraruko bwa Siriya. Abategetsi b'igihugu cy'Ubwongereza n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaza ko bashitse no munsi wa kane ku masezerano kwisubirwamo ry'ingingo z'amasezerano yo kuva mu Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko ari amasezerano akomeye cyane ku gihugu ciwe. Umushingamateka Elijah Cummings yari afise uruhara rukomeye mu nama nshingamateka ya Amerika ku bijanye n'itohoza ririko riraba ku vyaha Perezida wa Amerika yoba yarakoze kubijanye na dosiye y'igihugu cya Ukraine yitavye Imana no munsi kwa kane afise imyaka 68. Ibiro vyo vyatangaje ko Cummings yitavye Imana bivuye ku bibazo vy'amagara yiwe yaramaranye igihe kirekire. Naho muri Mozambique bahari uburo bitaratangazwa cyese byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya bashinga amateka yabaye muri Mozambique ku munsi wa kabiri w'indwi yerekana insinzi ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi Frelimo na Perezida Felipe Nyusi. Amakuru rero nibiganiro twari tubafite kuri isani ubigaruke kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye ko mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mutukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika dushimire engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskara adufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije byahagarariwe na Edi Gwema mwari kumwe rero kuri mikro na Fideni Yongabo mugire ibihe byiza.